Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti na mubagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze ku biganiro vyo kuri no saha kuri no musi w'Imana. Itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016 muri studio 5 hani Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Ubwa mbere nuko ari isoko ryagutse. Ico twe tuhungukira nuko ivyimbugwa vyo mu Burundi byaba bihinguye cyangwa bidahinguye byungutse indi soko rinini.
Uwo ni Adeline Ntungumburanye, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimira isoko, avuga akamaro ko kwinjira mu isoko ry'umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika yo hagati CEAC. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Abarongoye umuryango wa Afrika yo hagati mu Gifaransa, Communauté économique des États Afrique centrale CEAC, bahamagarira abagwizatunga b'Abarundi kwinjira isoko rusange ry'uwo muryango, ariko hari ibikenewe kubanza gukorwa. Ni nk'umurwi w'igihugu utanga impusha ku bagwizatunga no kuronka ivyo Uburundi bushobora muri CEAC. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Umuryango wa CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale mu Gifaransa, ugizwe n'ibihugu 11. Ivyo nazo ni Angola, Uburundi, Amazinga ya Sao Tome na Principe, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Équatoriale, République ya Démocratie ya Congo, u Rwanda na Chad. Itegeko rishinga isoko rusange ry'uwo muryango ryashyizweho n'inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta mu mwaka wa 2004. Mu vy'amaleta yiyemeje ni ugukuraho amakori n'amatagisi y'amaduane ku bidandazwa biva mu gihugu kimwe kigize umuryango wa CEAC vyinjira mu kindi, hamwe no kureka abagwizatunga bakinjiza ubwinshi bw'ibidandazwa bishakiye. Abaguzi bahurikiye muri CEAC baharurwa mu mamiliyoni 160. Marie Chantal Thérèse Mfulo, icegera c'umunyamabanga mukuru wa CEAC, ahamagarira abagwizatunga b'Abarundi guhurumbira uwo muryango.
Il est de ce fait important que vous, opérateurs économiques, soyez sensibilisés sur la nécessité d'obtenir des agréments.
Agira ati, ni iby'igiciro kinini ko abagwizatunga bahimirizwa ku kuntu bashobora kuronka impusha zibashoboza kuronka uburusho muri CEAC. Ubuyobozi bukuru bwa CEAC bwarasabye Leta gushyiraho komite y'igihugu ibijejwe aho abagwizatunga bazamenyeshwa ibisabwa. Isoko rusange ya CEAC ihakaryo n'amahirwe menshi abagwizatunga n'amahinguriro ku byo barangura, na cyane cyane mu myaka iri imbere.
Des grandes opportunités pour les années à venir.
Adeline Ntungumburanye, umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abarimyi barimira isoko, asigura ko Burundi bufise akunguko mu kuja muri iryo soko rusange.
Ubwa mbere nuko ari isoko ryagutse. Ico twe tuhungukira nuko ivyimbugwa vyo mu Burundi byaba bihinguye canke bidahinguye byungutse indi soko rinini. Dushobora kugurisha ko twohungukira amafaranga atari make, kuko urumva yuko amataxe yoba yagabanutse, amakori akaba yagabanutse, noneho ibintu bikagenda, ibidandazwa bikagenda mu mwidegemvyo ataba bihagarika mu kayira igihe byo babikurikije amategeko asabwa niyo zone libre d'échange.
Ariko Ntungumburanye asanga hakiri ibikenewe gukorwa.
Ica mbere cyo nuko igihugu cyacu gishira mu mategeko y'ibijanye n'amafaranga, loi de finance, ibijanye n'iryo soko. Ica kabiri nuko hashigwaho uyu mugwi ujejwe kuraba yuko usavye kujana ibidandazwa kuri iryo soko bikwije amategeko, bikwije ibisabwa kugira ngo bishobore kuri iryo kuja kuri iryo soko. Uwo mugwi ntawe uhanje gituma tuvuga yuko igihugu gikwiye kubushyiraho vuba, kugira ngo natwe abagwizatunga dushobore guca twiyungunganya turabe ingene twoshobora gushikira iryo soko. Nta ntambamye na ntonya ihari yuko Uburundi nabwo bwoshyira mu mategeko yabwo ibijyanye n'iryo soko, kugira ngo tuyije ko tudatevye, ntidusigare inyuma ngo duhave tuzohava twicuza igituma tutabigize hakiri kare
hari n'indi ntambamye nayo nyene itari nto nkuko bibandanya bivugwa na Adele Ntungumburanye
igihambaye nuko turondira ingenero turishikako nico gishobora kugorana gatonya kuko twe dusanzwe twimbura bike tukaba dufise ubuhinga bwo kubihingura rutarashinga imizi naho ikibazo usanga kiri kugira turonke ivyo dushikana kuri iyo soko
umuryango wa CEAC numwe mu muryango w'urucuruzwa n'ubudandaje umunani gize umugabane wa Afrika umwe bwa Afrika bumenyesha ko iyi miryango ariyo buzokubakira ko imigenderanire mu bijanye n'ubudandazwa ku mugabane wose Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uri kaneza tukiri mu Burundi umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rugo Farm rirangurira ibikogwa vy'uburimyi muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoki yari yamiriza ingingo ya mustaneri wa komine Rugombo yo ku mwaka itongo yahora aranguriramo ibikogwa vy'iterambere inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Iyo ngingo yo kwa kitongo ishirahamwe Rugo Farm gita ibikorwa by'uburimyi yashizwe mu ngiro kuri uyu wa gatandatu na mustandere wa komine Rugombo umufasoni Beatrice Kaderi yabwiye abarongoye ko iyo ngingo ije gushira mu ngiro ingingo ya CNTB umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo iyo nayo yasaba urongoye Rugo Farm kuva muri iyo tongo cy'amahegitari 1,500 hatarenze ku igenekerezo ya mbere ukwezi kwa 12 turimwo
yesunze icegeranyo cishirwa mu ngiro yingingo CNTB yafashe kwitongo riri ku musozi gabiro ruvyagira akaba ari ahanyene turi Rugo Farm ikaba yarahawe ikiringo cy'ukwezi kugira ngo ibe yakuyemo utwayo ico kiringo kikaba cyarayo kirangiye kwigenekerezo rya mbere kigarama 2016 kubera ko ikiringo Rugo Farm yahawe cyarangiye inama ya komine yarategekanije ingene ibikurikira yokurikiranwa ica ishiraho urwego rwoba rwatunganiriza abanyagihugu
iyo ngingo ntiyakiriwe kumwe n'abahora barimira muri iyo tongo umuyobozi mukuru wa Rugo Farm avuga ko ari gishira hamwe kuva mu gihe mu 1991 abari barakose aho barima muri iyo tongo bavuga ko iyo ngingo izoba mbi ari uko batswe uburenganzira bwo kubandanya bahakorera
kubanze ikibazo nogira nuko aho nahora nkorera bohanya ndahagumanye nta kibazo nogira bahanya sino nogira ikibazo ambo ndibaza yuko ingorane zishobora kuhaba cyane nko kubanyagihugu kubera muri Rugo Farm bari hamasitse ugasanga umuntu arafite amasiza 3 y'amasiza 2 ngoro ntibikunze kwa amasiza yarima kandi amafaranga yarayarishe urumva n'uruhombo kuri bamunyagihugu
umuyobozi mukuru wa Rugo Farm yabwijwe ijya America kuri no w'Imana kuyakiriye nabi yo ngingo yo kumwirukana mu itongo avuga ko yariguze nishira hamwe ruzizi cyaharima igitegwa cikawa Shadrick Habonimana abona ko umustandere wa komine Rugombo ataburenganzira bwo kumwaka itongo yarafise
n'umuhoro ntangere kuri twebwe turongo y'isosiyete mugabo n'umuhoro ntangere kubakozi benshi ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakorera ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu dukorana kuko no bibusa yuko iyo societe Rugo Farm ifise izine n'abantu barima igitegwa citwa paciri badushorera barenga ibihumbi 3 kuva iyo izine gitangura baradushigikira cyane uno munsi rero gacubona umuntu ajejwe ikomine araje atategeko narimo yisunze agahonyanga amategeko amugenga agahonyanga amategeko agenga n'ivyo yise ko ari bo bamuhaye uburenganzira bwo kuza gushikiriza ariyo uyu mugwi bita CNTB ingingo za CNTB zishikizwa nabo muri CNTB nyene aho nabo abanibutse yuko atigeze azana n'umuntu umwe muri CNTB
ibyo mustaneri wa komine Rugombo avuga ko abifitiye uburenganzira mu kwemeza ko iryo tongo ryahora riri mu minwe ya Rugo Farm ari rya leta
twisunze ingingo ya 25 n'iya 26 mwibwirizwa riringaniza ubutegetsi muri komine bitari wa komine aho mpagarara cyane kuduce tuvuga ngo mungingo ya 25 mustanteri arashinga ingingo zose zikenewe kugira ngo ibyashinzwe n'inama ya komine biranguke mungingo ya 26 naho haragace kavuga ngo muri komine mustanteri ajejwe niwe aserukira leta kubera ibyo niwe ajejwe ishirwa mu ngiro ry'amabwirizwa n'amategeko
umuyobozi mukuru wa Rugo Farm avuga ko nabo bakorana mwishira hamwe bagiye guharura ivyononekaye kugira biture ubutungane
mugabo cyo tugikora ubu naho no guharura ivyononekaye hanyuma dushengeze mugabo icyo turiko turakora no munsi no kwandikira makete dusaba ababijeje ko buhagarika umuntu kuko aho turiko turavuga no munsi ibiriko birononekara biriko kandi nibije ubu nyene turiko turavugana nta mukozi numwe wa Rugo Farm ari kuriwe kwinjira
naye ivyapa byahora ku byandiko biranga Rugo Farm complexe agro industriel do Rugo igihombo mu Gifaransa byarafuswe kuri uyu wa gatandatu nyene ku itegeko rya Musitanteri wa Komine Rugombo. Ivyo vyapa vyaciye vyandikwa ko ibindi vyandiko biranga ikigo gishasha c'iyo komine nyene kijejwe kugwiza umwimbu no kuwihingura sepakoru mu mfunyafunyo y'Igifaransa. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Umusi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga washitse ejo mu gihe abari muri uwo mugwi bo mu Kirundo bafise ingorane nyinshi. Imwe muri izo ngorane nuko nukuronka ibikoresho murangunyunga nukuronka ibikoresho nsumburangingo ni mu gihe ikigo kimwe gusa cahora kibafasha mu byo kubagorora kiri ubukene muri iki gihe. Ni inkuru umugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yakurikiranye ejo. Tubatega amatwi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga ushitse mu gihe hari abari muri uwo mugwi w'abarundi bo mu ntara ya Kirundo bafise ibibazo vyinshi. Kimwe muri ivyo bibazo ni kuronka ibikoresho nsimburangingo bibafasha kwiyunguruza. Ku ruhande rumwe birabagora gushikira kubera biva mu zindi ntara, ku rundi ruhande birazimvye.
Ubu ibakiyibuze twaratuzironka hafi hano ku gice kanyinya, ariko ubu bisaba yuko umuntu arinda kuja Igitega canke Bujumbura. Ino rero mwize ntarazo yaruko nta hantu ushobora kuronka biki, kandi naho zisanze beke zirazimye cyane ku buryo bw'uko umuntu agendana ubumuga adashobora kwiguriza bekiye atarose nk'umuntu afite umugongo. Ugasanga rero n'ibibazo birebire kuko uravye ubukene buri mu gihugu, ugasanga n'ingene abamugaye babayeho usanga ari ikibazo kirekire. Kuko
duhereye mu ntango ukaraba nk'umuntu amugaye arashobora kwitura amarerero ngaha ikanyinya ryari rihari rero ry'abafashe bamugaye, ariko ubu unaho rihari hariho ibintu byo kugorora basanze ari ubumuga burengeje baca bakurungika nk'imuyinga. Imuyinga ni kure gukoresha yo ivyuma, hama ivyo vyuma babigukoreye uraza ugasanga biguye nko mu mafaranga ibihumbi amajana, utabishoboye kuyaronka urazana hama urata.
Hari abari baragize amahigwe bakaronka abagira neza babi bafashisha iyo biheze canke bishaje ubugendana ubumuga asubira mu buzima butoroshe.
Hariho benshi nk'ubu ivyuma byaheranye bari barashoboye gutangura amashuri bace babiheba, ubu bicaye nk'umuhira bagacasanga ni babandi batanguye gusubira hasi bari barateye intambwe ugasanga bagiye mu byo gutangura kuza barasaba mu ibarabara.
Uce wiyumvira rero ko uba waravutse ukagira Imana nk'umubyeyi wawe akagujana mu irerero ukabotambu kawugeze imyaka 40 kazuhapo subira kwapura hasi ifado ikomeye cyane.
Ibi byuma twambara biratinje cyane kandi udashoboye kukironka ntushobora gutambuka.
Iruhande iyo ngorane abagendana ubumuga bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko inyubako z'amazu rusangi zitaborohereza mu buzima bwabo bwa minsi yose. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga wahimbajwe mu kigo cy'abana bagendana ubumuga cy'Ikanyinya. Mama Maria Liberata arongoye ico kigo avuga ko uwo munsi ushitse hari ubukene. Aho hambere ikigo cy'abagendana ubumuga cy'Ikanyinya cyarafasha bikomeye abacitura, uno munsi ntibigishoboka ku mpamvu uwo kirongoye asigura.
Nasanze hakenye kuko mu gihe cy'intambara bari ibyo byose, abakozi bose barahunga bane nabo bagiye gukorera Himuyinga kubera babonanga hatagikoresho kikiriho.
Abagendana ubumuga bashimye gushinga ishyirahamwe ryitwa Twegerane mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti w'ibibazo bibahanze. Kubw'Imana Evariste arongoye iryo shyirahamwe mu ntara ya Kirundo akanariserukira imbere y'amategeko asaba leta kuwashigikira. Daniel Macumu umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'imibano n'imico kama avuga ko leta n'abajejwe intwaro bahoza ku mutima ibibazo by'abagendana ubumuga.
Aya mashyirahamwe rero aradufasha cyane kuko abantu ubafashije bari mu mashyirahamwe biradufasha gose. Hari habashobora kuba barize ibyo kubarira bakaja hamwe bakabaha bakagira ateliye bakabarira, hariho n'abashobora kuronka tujya dukoresho bakiyungunganya.
Mu ishyirahamwe Twegerane rihurikiyemo abagendana ubumuga mu ntara ya Kirundo basaba ko amategeko akingira abagendana ubumuga yoja mu ngiro. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bagenzi mwese muduteze amatwi muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza Nani kondu mviliza nhorele kazoza.
Mviliza nhorele kazoza.
Yee, ere gamara sizu. Nhorele kazoza.
Nhorele kazoza, nikiganiro, gicha hijano hino, ibibazo bijanye na matora, muburundi.
Ekani nyifato, ibere imbere ya matora, mumatora, ninyuma ya matora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Nurere Kazoza
Nurere Kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Nurere Kazoza cha studio Ijambo mukagishikizwa n'ijwi rya America Jerome Nyunzima ndabikaze nizigira ko muri benshi mahisemo kugikurikirana Kiganiro cy'uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yariyo kina kiganiro tuyari ikiyago cerekeye ugwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu no kuvuga urwego rwa gisirikare mutumye turi kumwe n'umwe rudende ndamusabe igidondore
nitwa Colonel Gaspar Baratuza nkaba ndi umuyobozi ajejwe gutuma tumana ko amakuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganje nyene
murakoze cyane Colonel Gaspar Baratuza uvugira runo gwego gwisikare muherutse kwinjiza mu gwego gw'intwaza ngabo umuntu aramiheto muri ko mbere munanategura munategekanya ikoko byo kwinjiza mu gwego gw'ibisombirizi by'intwaza ngabo mbego no munsi twovuga yuko mu gisikare tigiri bisabwa n'ibizo shingiro biriko birubahirizwa
murakoze kumbaza ico kibazo nkuko amategeko abisaba cyane cyane mu ibirizwa nshingiro y'igihugu cyacu mu kigabane c'2057 akara agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo kizo gitegekanijwe n'inama nkenguza amateka inzego zo kwivuna abansi n'umutekano zata bwoko na bumwe muzorenza ibice 50% kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo yagire numwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi nibi nibi bazobikora rero bukebuke mu mwanya utegekanijwe byumvikana rero yuko ibyo tukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ihumbi 2018 kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigigwa bukebuke ubu rero igitigiraho kigeze bazotanga intumbero kubara koze kibazo umwe wese azobafisa amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe cushiramwe amazina gusa hanyuma bikagenda neza
abakenyezi umuntu waza ngabo barimo
abarimo nyene baravyitavye nabo nyene ku rugero rushimishije uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwaza ngabo bitavye rurashimishije cyane ndetse uno mwaka turavye n'iyindi myaka uko bahora abanza hari hakarusho kanininya igitigiri ni hitavye abigeme bashika ijana na mirongo itatu n'umunani uno mwaka byumvikana yuko ari igitigiri cyiza uno mu bigwego bw'ubisongerezi naho ndabona hitavye abashika 371 ico gitigirise gito kandi ubwoko bwose burimwo ushika no kugwego n'ubwoko bw'abatwa abatwakazi harimo babiri cyumvikana nabo nyine kubatangwe kujijuka n'ivyiza
tugarutse kugwego gw'intwaza ngabo vyaravuzwe yuko ubwoko bw'abatutsi buba baratinye kwitaba iki gikorwa niwe mwarabibonye mwafatiye kubiti mufatiye kubiti gitabitavye iyo yinjizwa gintwaza ngabo umuntu aramiheta
ego ubiravye neza uno mwaka kugwego gw'intwaza ngabo mu ntora miheto uravye n'iyindi myaka nivyo barasubiye inyuma gatoyi ariko baritavye kuburyo ku rugero rwa 21% gwego kubatu kubahutu 78% ni duce dukeye hanyuma kubatwa nugwe ni ibice ubusa ni bice 5% uno mwaka ku mwaka nciye mfata urugero ku mwaka w'2014 mu ntwazangabo Iskam bari babyitabiriye ku rugero abahutu 68% ku ijana abatutsi barashika 33 ku ijana umva yuko basubiye inyuma gatoya
ibyo bitigira ntibibatera ubwoba mwebwe muravye inge ni gisirikare cyateza gutunganya
ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka utabishaka ntumukwirwe ku ngumba no muri kaminuza umuntu wazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje ibyo bintu bibirutegerezwa kuba ubikwije
reka tutandukire ikindi gice cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri urwego rwa gisirikare no munsi tukovuga ko mu rwego rwa gisirikare hari umwe bushimishije mu gihe mu minsi heze havuzwe abahoze mu gisirikare cya kera n'abahoze mu migwana ko bo babasa n'abagombye gushamirana cyangwa bagasa n'abacanamo
ibyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mu mugabo batari no muri urwego rwacu hariho abicura yuko uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo babimeze nabana gatoyi nagomba kubabwira yuko kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare ubu umuhutu umutuzi cyangwa umutwa ubu mwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ivyo uvanye mu gisiviruri inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari vyakora kuko nta numwe bahangwaje gukorera muhira iwabo havuka kugira cungerera biwabo gusa ucuje gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose atanu umwe ucaguye tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoje gukorera ibyo kirazira nta nivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoje gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza kubujye usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahigo y'ukurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bica bigaragara inyishi ciboneka ucuvamwe akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ibyo by'amacakubi canke by'amoko intari kindagutakiye ivyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa FDN nico no kwita umuryango umwe witwa FDN urimo abantu bava mugabo intara nyinshi ariko bafise icyo no kwita ideology ideale imwe cyo bita kandi mu imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gucyo kaba kakunaniye uco wiyamba uko umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina be n'ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ibyo ntibivugwaho ntibinashoboka
icerekeye abasirikare baragenda kugarukana amahoro muri Somalia bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute
kubugombe n'ivyifuzo z'ababandi navuga babavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya sibo bakabatumye uwabatumye bakoresha hari yarabona ivyo bariko barakora kandi arashima mu mwanya rero wo gushima hari abandi bafise ivyifuzo byabo bashaka gushikako yaba aribo babikora baba barabatahanye indaturindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero zingene bocungera igihugu ca Somalia muri ibihe vy'amatora kandi birangiza n'umwaka ishirahamwe rya Buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabaza amazina bo yakurahe kandi ishirahamwe rya Buraya siryo ryasavye abasirikare b'Abarundi hari irindi ishirahamwe rya Afrika niyo ryasavye abasirikare igihugu cacu yuko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia abo rero bafitaniye amasezerano abo bandi bashobora barafasha nivyo muri ico gikoko ariko nta burenganzira bafise ngo ijyo guhemba abasirikare bakora muri ico gihongwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi
mugabo adarija horita yavuga yuko yo cikure yo basirikare mwitegeye kubakira nta mwibayo
Jesse ndi umuvugizi wa leta mugabo ingingo twebwe ico tubuze nuko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaya akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka 2014 hari bitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero z'uwa muntu ya Cibitoke mu mpera z'umwaka 2015 haba ikindi gitero cyateye amakambi gahamu gisagara cya Bujumbura ubu tugeze mu mpera z'umwaka 2016 ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu nakimwe yocagira hane twe ntabwo badufise nuko abagerageje bose haba mu mpera z'umwaka w'2014 baciye mu Cibitoke bavuye i Kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahutse ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona ningene hameze n'ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene vyageze sino kuriko ndabisubiramo ntabwo bwabaye kuko murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye kucotera ubwoba igisirikare cy'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nubita kaminuza kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mumenga ntibumvise icarico baza ngo gutera amakamera urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuje gufata imangazini irimo ibigwanisha gira ngo twaronse umwanya wo kubivuga ingene byagenze sinzi yuko nubu hari ubwoba bwo tuma bubaho mu gisirikare ivyose vyamaze umwanya urumero mara gusa nuko bakwegeye abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze haraho ruhitana
ariko bitero nk'ivyo n'imibaza ko bishaka gusubira mu mpera z'umwaka
bigenda sindavyita ibitero bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo menye itumbera n'icyo ukora
hari bitegekana je kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noweli na Bonane abanyagihugu babarimo
abasirikare bamamagavye bakora amasaha 28 ku 28 nico gituma igihugu kiguma kirariliwe habindani canke kumbibe bamamagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara habaye intambara naho murumva yuko bari yari iteguye bihagije cyigwana nico gituma atamwanya urumero mara bimara bamabiteguye bameze neza ku mpera z'umwaka n'ivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike abasirikare bamafata ingingo zikwiye ndetse na bagenzi bacu b'abapolisi bagakorana ubazomenyesha mu minsi za ingene abantu bo kwigenza muri imya minsi iheze umwaka ntangorane rero abantu borema yuko bafise ingabo ikana abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwanzi bamubonye
yavuga yuko mu minsi yeze yo barahatwe kudeta bwese abasirikare
icyo ndacyumvise ubu nyine
urakoze
nawe
abandi nshimiye ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago Ntorere Kazoza cha studio y'ijambo gica ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ani naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye byo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalala Limasiya dufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri no mugoro wa umuso wa Mungu turabashimiye ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda naho butaha